ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubaha ikaze muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Umunyamerika ukomoka mu Rwanda, Swede Murekezi, wahoze mu gisirikare cy'Amerika, afungiye muri Ukraine n'abitandukanyije na leta bashyigikiye u Burusiya.
Ukraine n'ahantu yari asanzwe amenyereye ubwa mbere agiyeyo muri 2017, noneho yimukirayo muri 2018 niho yari asanzwe atuye. Yari afite yari Ukrainian resident, ntabwo rero Abarusiya yabasanze, ubwo nibo bamusanzeyo.
Selen Murekezi utabariza umuvandimwe we ufungiye muri Ukraine. Ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwasabye umucamanza mu rukiko rukuru guhamya ibyaha abanyamakuru batatu ba Iwacu TV, bwabasabiye imyaka 22 n'amezi 5 y'igifungo. Mu Burundi, Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, Umutekano n'Iterambere iravuga ko abashinzwe umutekano wo mu mihanda bagongwa nkana.
Inyamiramabi zigera ku 37 ziramaze kugongwa, harimwo zibiri zitavye Imana, izindi 35 zirakomereka, kandi harimwo n'izakomeretse cyane gose.
Pierre Nkurikiye, umuvugizi wa Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, Umutekano n'Iterambere rusange mu Burundi. Aya makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Aloys Bigirimana. Aloys, biriyeho?
Mwiriwe neza Venuste. Tuyahere mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Uganda ejo ku munsi wa kane yavuze ko abantu baharugwa mu majana bishwe n'inzara muri zimwe mu ntara zikenye muri icyo gihugu. Ibiro by'umushikiranganji wa mbere wa Uganda ariko ntivyatanze igitigiri nyezina c'abafuye mu ntara ya Karamoja ivugwamo iyo nzara. Ni ntara iri ku rubibe hagati ya Sudani y'Ubumanuko na Kenya. Iyi ntara yabayemo uruzuba rwinshi kandi mu mwaka uheze yaratewe n'imyuzure y'imvura ndetse n'imisozi irasenyuka. Ibiro by'umushikiranganji wa mbere muri Uganda byatangaje ko bizorungika amatoni 200 y'imfashanyo kandi byongere bitange imiliyoni 36 z'amadolari yo kugura ibifungurwa byo kugaburira abanyagihugu biyo ntara mu mezi 3 ari imbere. Umushingamateka yatowe muri iyo ntara Faith Nakut yavuze ko abantu 100 bamaze gufa, abandi bari mu nzira yo gufa bahitanywe n'iyo nzara. Nakut yabwiye abamenyeshamakuru ko abantu 46 bafuye muri komine ya Napak gushika ku itariki y'8 y'ukwezi kw'indwi, mu gihe abandi 189 bafuye muri komine ya Kabonge. Yavuze kandi ko hari abandi bafuye mu zindi komine 2 ariko nta bitigiri nyezina yatanze. Ku mugabane wa Afrika kandi abimukira 44 bamuka mu karere ka Afrika y'Uburengero bariko bararondera gushika muri Libya baratabawe mu bugaragwa bwo mu buraruko bwa Niger. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi n'abimukira OIM ryavuze ko batabawe haheze iminsi 2 imodokari barimwo yarafuye kandi n'umushoferi wayo yarigiriye. OIM yavuze ko uwo mugwi w'abimukira ugizwe n'abagabo 29, abagore 12 hamwe n'abakobwa 3 batowe bageze mu karere kari ku birometero 20 uva mu gisagara cha Dirku mu buraruko bushira ubuseruko bwa Niger. Aba bantu batabawe ku itariki ya 6 y'ukwezi kw'indwi haheze iminsi 10 abandi bimukira 10 batowe ibiziga muri iyo ntara nyene. Ibi byatumye leta ya Niger cha itanguza amatohoza y'icyabishe.
Washington, ijwi rya Amerika.
Tukiri muri Afrika, muri Mali yavuze ejo ku munsi wa kane ko ihagaritse kukabukanya kw'abasirikare ba ONU bari kubungabunga amahoro n'umutekano ku mvo z'umutekano. Ubushikiranganji bw'imigenderanire n'andi makungu muri Mali bwavuze ko ukubisikanya kw'abasirikare ba MINUSMA kwahagaritswe, harimwo n'abasirikare basanzwe bari ku rutonde rwo gusubirira abandi. ubwo bushikiranganje bwavuze ko kuguhagarika ukubisikanya kuzohera gushika habaye inama yo kubishira ku mugaragaro n'ingene bibikorwa bikwiye gukorwa neza. Iritangaza ariko ntiryavuze icyatumye iyo ngingo ifatwa, ariko bibaye inyuma y'iminsi ine Mali ihagaritse abasirikare 49 ba Cote d'Ivoire yise abacangiro bari bafise umugambi Mali vuga yuko wari wo gukuraho ubutegetsi. Mwevugo hanze y'umugabane wa Afrika, abategetsi ba Ukraine bavuze ko misile z'Uburusiya zatewe mu gisagara cha Vinnytsia hagati na hagati muri Ukraine ejo ku munsi wa kane zahitanye abantu 23 hamwe n'abarenga 100 bakomeretse. Igipolisi muri Ukraine cavuze ko misile zitatu zatewe ku igorofa irimwo ibiro muri ico gisagara kiri hafi ku birometero 270 mu manuko bushira uburengero bw'umugwa mukuru Kiev. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko mu bapfuye harimwo umwana. Uburusiya bwamabwahakanye ababwagiriza ko butera abasivile muri Ukraine. Intambara zirabandanya mu buseruko bwa Ukraine, ariko umushikiranganji w'Ubwongereza ajeje kwivuna abansi yavuze ejo ku munsi wa kane ko naho biruko abasirikare b'Uburusiya batafashe ibindi bice bishasha mu minsi iheze. Haruhande y'ibyo bitero, umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yavuze ku munsi wa gatatu ko habaye amasezerano hagati y'Uburusiya, Ukraine, Turukiya hamwe na ONU yo kurekura amatoni y'ingano zazibiwe kuva Uburusiya butera Ukraine ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa kabiri.
Urakoze Aloyizi Bigirimana mukomeje kumva radio y'Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi ni ku 20 shortwave ku metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku mbuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za YouTube, Instagram na Facebook. Adresi yacu ni VOA radio yacu
iwanyu mu ntara.
Kire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuvisa indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Umunyamerika ukomoka mu Rwanda, Swedi Murekezi wahoze mu gisirikare cy'Amerika niwe munyamerika wa gatatu ufungiwe muri Ukraine nabitandukanje na leta bashyigikiye Uburusiya. Abo mu muryango n'inshuti ze bavuga ko yatawe muri yombi mu kwezi gushize mu mujyi wo ku cyambu cya Kherson mu majyepfo ya Ukraine, kandi bateye impungenge n'ubuzima bwe. Umuvandimwe wa Sere Murekezi uri muri leta ya Minnesota asobanura uko bamenye ifatwa rya Swedi Murekezi. Yavuganye na mugenzi wacu Tim Harris Ishimwe.
Twamenye yuko yabuze ariko twabimenye ku itariki 9 z'ukwezi kwa gatandatu. Ubwo rero ntabwo twari tuzi ngo ari hehe ngo byagenze gute, ariko kubera hariya n'ubundi hari intambara n'ubwo bwose aho yaratuye nta ntambara yari ihari, twaketse yuko byanze bikunze bintu hari icyaba cyarabaye ko tutazi ngo nibike. Ubwo rero nyuma hashize iminsi mike, hashize nk'iminsi nk'3 tuza kubona video yari ku rubuga rwa internet kuri za channels zishyigikiye Uburusiya. Ubwo rero tumubona muri one of the videos bamubwira ngo nasubiremo avuga amagambo ashyigikiye igisirikare cy'Uburusiya. Ubwo rero no twamenye neza yuko ko ari Abarusiya bamufashe.
Izo video mwamenye wazifashe wari we?
Ntabwo twamenye exactly ngo wazifashe ninde, ariko kubera ko yamubwira ngo nasubiremo ngo glory to the Russian army, ariko nyine muntu uza mu Kirusiya
ni nko gukeza igisirikare cy'Abarusiya.
Ubwo twasuspectinze yuko byanze bikunze yari Abarusiya. Aho kuvugana nawe yahamagaye ku itariki 7 z'uku kwezi kwa 7, urumva harashize ukwezi bamufashe.
Uretse kuba izo video mukeka ko ari Abarusiya, yababwiye se ukuntu yafashwe n'abamufasha wenda bari bo?
ntabwo twagaraye neza birambuye kubera yuko harashize igihe kirekire cyane noneho tutazi nimba akinariho nimba bimeze gute ubwo rero iminota mike cyane twavuganye icyangombwa cya mbere cyari ukumubaza aho ari tukamenya aho ari ntabwo twatuzi nimba akintu ari muri Ukraine nimba abaho cyangwa se nimba baramutwaye muri mu Burusiya ubwo rero avuga yuko ari muri Donetsk kandi aho yaratuye hari muri Kherson urumva ko bamutwaye ahantu kure noneho icya kabiri cyari kumenya uko afashwe uko ameze uko ubuzima bwe bumeze ubwo rero tumubaza nimba baramuhohoteye ibyo bya torture aravuga ngo ya nimba hari ibikomere yaba afite avuga ko ntabyo ariko ikibazo nuko tutamenye neza ijana ku ijana koko nimba ari byo kuko umvaga uko tumuzi uko avuga uko yarasanzwe avuga nuko arimo avuga ugasanga ntago bihuye ariko overall umvaga ari okay
yagezeyo gute yakoraga iki
muri Ukraine n'ahantu yarasanzwe amenyereye ubwa mbere yagiyeyo muri 2017 noneho yimukirayo muri 2018 niho arasanzwe atuye yari afite yari umu Ukrainian resident ntabwo rero abarusiya yabasanze ubwo nibo bamusanzeyo we yibereyeho nk'umusivile we yakoraga ibintu bya yatangiye gushyira amafaranga muri cryptocurrency cyane cyane bitcoin kuva kera cyane ubwo rero aza kugira amahirwe bimugendekera neza
amakuru dufite yarafite imodoka iriho plaque z'inyamerika kandi niba yafashwe n'abarusiya uko nabyumvise bagenzi be bashobora kuba baramugira inama yo kutakoresha imodoka iriho plaque z'inyamerika utekereza ko byaba ari bimwe mu byatuma wenda afatwa
oya ntabwo ari umwe mu byatumye afatwa kubera yuko aho yaratuye hafashwe mu minsi ya mbere intambara igitangira abarusiya bari bahasanzwe bari bamuzi urebye nawe yarazi bamwe imodoka ye rero bari bayizi nawe bari bamuzi ahubwo icyabaye nuko bo baje kumenya ko ari umunyamerika naho imodoka yo niyo iyo modoka itaza kubihari n'ubundi bari kuzamufata mu gihe amaze kumenya ko ari umunyamerika
kuri ubu birumvikana ko nk'umuryango muhangayikishijwe n'ifatwa ry'umuvandimwe wanyu muri gukora iki
ni ikibazo gikomeye cyane icyangombwa twahise dukora tukimenya yuko yabuze twahise duhamagara State Department noneho tuvugana nabo tubaye information ubwo State Department dushyira muri contact na US Embassy yo muri Ukraine ubwo rero nabo nyine tubahaye information zose bari bakeneye kumenya aho yari atuye ID information izo bintu byo noneho rero nabo batangira kubikurikirana twavuganye na FBI noneho tuvugana na numu senator wacu utu-representinga witwa Amy Klobuchar noneho tuvugana n'izindi organizasiyo harimo iyitwa Project Dynamo bamaze gukora akazi cyane cyane hariya muri Ukraine bashakisha abantu baba barabuze cyangwa se bakagerageza kureba ukuntu bavugana n'abarusiya kugira ngo bafungure abasivile baba barafashe ubwo rero bivuze yuko ntabwo twicaye kandi ubwo ntabwo twicaye hari ibintu byinshi birimo birakorwa kugira ngo turebe ukuntu umuvandimwe wacu yayikorwa
Sele Murekezi ndagushimiye cyane ku mwanya wahaye Ijwi rya Amerika
murakoze cyane
mu Rwanda ubushinjacyaha bw'icyo gihugu bwasabye umucamanza mu rukiko rukuru guhamya ibyaha abanyamakuru batatu ba Iwacu TV Jean Damascene Mutoyimana Shadrack Niyosenga na Jean Baptiste Nshimiyimana bw'abasaba imyaka 22 n'amezi 5 y'igifungo ubushinjacyaha bubarega ibyaha byo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda n'ibyaha bikomoka ku nkuru batangazaga ku muyoboro wabo wa YouTube ibyaha byose barabihakana bakavuga ko batangazaga inkuru zifite imitwe ikurura abasomyi bafunzwe kuva mwaka 2018 iyi nkuru turayikurikirana turayibagezaho mu makuru yacu ataha
Washington Ijwi rya Amerika
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda mu Burundi Ministeri y'Ubutegetsi bw'Igihugu umutekano n'iterambere rusange yatangaje ko abashinzwe umutekano uwo mu mihanda 37 bahitanwe n'impanuka zagizwe nkana. Ku rundi ruhande hari ababwiye Ijwi ry'Amerika ko n'abanyagihugu basanzwe babura ubuzima muri ubwo buryo. Inkuru ya Thierry Vendayishimiye
byashikirijwe abamenyeshamakuru Bujumbura n'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Pierre Nkurikiye. Mu itangazo yasomye imbere y'abamenyeshamakuru, Nkurikiye yemeza ko inyamirama bizishika kuri 37 zishinzwe kurinda umutekano wo mu ibarabara hirya no hino mu gihugu zahuye n'impanuka zo kugongwa kuva uyu mwaka w'2022 utanguye.
Ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano burababajwe cyane n'uko hari impanuka ziteye amakenga ziba zitumbereye inyamiramabi ziriko zirarangura akazi kazo ka misi yose. Inyamiramabi zigera ku 37 ziramaze kugongwa, harimwo zibiri zitavye Imana, izindi 35 zirakomereka kandi harimwo n'izakomeretse cyane gose.
Pierre Nkurikiye, umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi, abandanya amenyesha muri iryo tangazo ko inyamiramabi zikwiteka n'icu bahiro mu mirimo yazo ya misi yose.
Abari ko barazigendesha bagaca bahunga bagasiga ingendeshwa aho bagongeye. Bishoboka ko ari ubugizi bwa nabi bushasha ufise izindi ntombero uriko burakorerwa inyamiramabi. Ubushikiranganji bwagira bwibutse ko inyamiramabi ari abenegihugu, igihugu cahaye ibanga rihambaye ryo gukingira abantu n'ivyabo. Ubushikiranganji buributsa inyamiramabi ko kimwe mu bigize akarangamutima kazo ari kwihangana.
Kubijanye n'amasanganya abera mu mabarabara mu gisagara ca Bujumbura na cane cane, bamwe mu banyagihugu bavuganye n'Ijwi ry'Amerika bavuga ko hibonekeza amasanganya menshi nkayo, bamwe bakiruka uwagonzwe ntamenye n'uwabikoze.
Urabona ko kenshi haba hari amasanganya kwebwe naho bibona ngabisha amaso none kuko atacyo wovuga kenshi na kenshi bariruka ajya nta muntu abashaka kugonga umuntu n'ibigira nkana
kiretse njye mwanya ari rukazi abari mu nyabugu wewe sponge rero sanganya reka tumwe kwari sanganya
igihe byageze kujikira umuntu ari hagana n'amaguru menga ntacamaze mu bisanzwe ni ntacamaze ke bageze kungonga rafwa passe bangu bangu za guma yiruka nyambura ubu ntabari.
Ijwi ry'Amerika ryanavuganye na bamwe mu baserukira amashirahamwe ajejwe umutekano w'uruja n'uruza mu ibarabara hamwe no gushigikira abagize amasanganya yo mu ibarabara. Bavuga ko amasanganya aba kubajeje umutekano ari kimwe n'ayaba ku banyagihugu basanzwe, bagasaba ko hoza harerekanwa ibitigiri by'abanyagihugu bahura nayo masanganya nk'uko byakozwe kubajeje umutekano ndetse n'ababikoze bagafatwa bagahanwa. Jean Baptiste Arakaza arongoye ishirahamwe Pyramide Burundi rijejwe umutekano w'uruja n'uruza mu ibarabara kuri mikro y'Ijwi ry'Amerika.
Icyo tubaza yuko yari masanganya ashika nk'uko ashikira abandi banyagihugu kuko nta kutumvikana kuri hagati y'abagendesha imodoka n'abajejwe umutekano mu mabarabara byo tuma bo bagonga ku bushake. Turasaba na twebwe kuba amaraporo agaragara ku byerekeye abanyagihugu baba bagonzwe mu mabarabara, baba abo bajejwe umutekano, baba n'abiyunguruza ndetse n'abahura n'amasanganya
Ndike Ngurukiye Josias arongoye ishirahamwe gita hagateka kazi na muntu Secouf Burundi, avuga ko uburenganzira bwa zina muntu mu Burundi ku mutekano wo mu ibarabara bukwiye kubahirizwa kuri bose.
Ucumenga kugonga umupolisi ni icaha gikomeye kurusha ko aho wogonga umunyagihugu asanzwe, ariko mu by'ukuri bose bateza kugira umutekano umwe mu ibarabara kujya umupolisi ari ku ibarabara yubahiriza umutekano ugira imodoka zigende neza, abantu bajabuka ibarabara neza, abanyeshuri bajabuka ibarabara atawugonzwe, aba ariko aragerageza ko agateka kazi na muntu bubahirizwa.
Mu biharuro byashyizwe hanze n'ubushikiranganji bw'ubudandaji gutwara abantu n'ibintu bufatikanije n'ayandi mashirahamwe harimwo Croix Rouge Burundi, mu mwaka w'2020 hibonekeje impanuka zishika ku 447 zo mu ibarabara. Naho mu gice cy'umwaka w'2020 ushira 2021 zashitse ku 385, nk'uko byerekanywe amasanganya menshi aturuka ku kwigenza nabi kw'abatwara imiduga, akaboregwe gukoresha telefoni ngendanwa bariko baranyonga imiduga, gutwara umuduga n'umuvuduko munini n'ibindi. Amashirahamwe atandukanye agasaba ko hotunganya inyigisho ziraba abantu bose kubijanye no gukoresha hamwe no kugendera mu mabarabara. Thierry Vendayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Tukiri mu Burundi kuri wa kane hatangijwe ku mugaragaro imirimo y'inama y'igihugu y'ubumwe no kunywanisha Abarundi i Bujumbura. Iyo nama y'igihugu yatangaje ko igiye kwihutira gufasha kunywanisha Abarundi mu butandukane bwabo bw'ubwoko n'amashyaka. Pierre Clavera niyo nkuru.
Inama nkuru y'igihugu y'ubumwe no kunywanisha Abarundi irategekanijwe n'ibwirizo wa shingiro ryo mu mwaka w'2018. Mu birori byo gutanguza icese ibikorwa by'iyo nama, Olivier Nkurunziza ayirongoye yatangaje ko igikorwa gikuru ari ugutanga intererano n'uruhara rukomeye mu gutsimbataza ingendo y'ubumwe mu moko yabo n'imigambwe itandukanye. Yongera ko kw'ibyo bizotuma hadasubira kwaduka imvururu cane cane za politike no gucanamwo mu Barundi,
igatuma Abarundi babana mu mahoro n'umwumvikano, maze bakavavanura na ya ngendo mbi yataye igihe yo gushaka gushikira ubutegetsi yitwaje igikenye, no gukurikirana uko bukeye uko bwije intambwe iterwa n'Abarundi mu bijanye no gutsimbataza ubumwe no guhumiriza Abarundi kwitwararikana ntaryo imvugo idakomeretsa na cyane cyane mu banyapolitike.
Abanyepolitike bahunze igihugu babona ko uwo mugwi wari waratebye kujaho kubera kubwabo ubumwe bw'Abarundi bwatosekaye. Jovino Mugwengezo kuburunani bw'imigambwe itavuga rumwe na leta Sefor Arusha kuri mikro y'Ijwi ry'Amerika.
Ahubwo cari caratevye kubona ko igihugu ciwacu n'ingorane zigihanze na cyane cyane zifatiye ku bumwe buke, ku bumwe buhobahoba hagati y'Abarundi. Iyo abanyagihugu bacanishijwemo, iyo bamwe bafashe inzira bagahunga abandi bakaguma mu gihugu, ahubwo akaba ari bafatwa nk'abana b'igihugu, ahumwe bwatosekaye.
Namwe mu mashirahamwe yigenga akorera mu gihugu yatangaje ko icyo gikorwa cyo kunywanisha Abarundi cyihutirwa yibutse indyane zadutse mu mwaka w'2015 zigatuma agateka kazi na muntu gahungabanywa. Gerard Hakizimana aserukira imbere y'amategeko ishyirahamwe Foricon F kuri mikoro y'Ijwi ry'Amerika.
Kamuzi ko mu bihugu byaciye mu ndyane zitandukanye bene imigwi iza gufasha gutorera amatati cyangwa gufasha Abarundi abenegihugu kubana neza, ari nacyo tuma twe tubwa duti turashigikiye ko ibaho kandi ikora.
Iyo nama nkuru y'igihugu yategerezwa kuba yaratanguye ibikorwa byayo nyezina kuva mu ntango z'umwaka w'2018 yamara siko vyagenze. Iyo nama y'igihugu y'ubumwe no kunywanisha Abarundi ijisanga ku kivi umugwi ujeje kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi severe imigwi ibiri ihakwa gusa ikanakorera ku kibuga kimwe. Yamara Olivier Nkurunziza yamaze amakenga abibaza ko iyo migwi ibiri izo havigonganira kubikogwa
ari byo kunganira nira twese turanyarisha Abarundi, ariko kandi mwamenya yuko umugufisi kiringo cyo kugira amatohoza cyo kumenya ibyatutera igihugu, maze ibyo batowe natwe tubikoreshe mu gukomeza mu gufasha Abarundi bose ukunywana.
Uwahawe kurongora uwo mugwi ni nawe asanzwe atwara umugambwe iprona ishami riri muri leta riturukamwo icegera cy'umukuru w'igihugu. Aha niho abanyepolitike batavuga rimwe na leta bafitiye amakenga kuyo nama y'igihugu izo avikorera mu kwaha k'ubutegetsi. Jovino Mugwengezo.
N'umugwi usaba ko umuntu abwira ubutegetsi ivyo budashaka kumva. Nukuraba rero ko Olivier atari muri abo bantu leta igira iti uyu ntazotugora uwo tuzomuha amategeko azokorera ku mategeko yacu.
Abantu indwi bagize inama y'igihugu y'ubumwe no kunywanisha Abarundi barahiye imbere y'umukuru w'igihugu inama nshingamateka na nkenguzamateka mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu guheze kugira ngo batangure amabanga yabo. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, kubw'Ijwi ry'Amerika.
Mukomeje kumva radio y'Ijwi ry'Amerika. Mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali mu Rwanda, ikibazo cyo kubona amazi meza gikomeje kuba ingora abahizi. Bamwe mu baturage bugarijwe n'icyo kibazo babwiye Ijwi ry'Amerika ko nubwo leta igerageza kugikemura kuri bo nta gihinduka. Inkuru irambuye Eric Bagirubusa.
ubwo baheruka mu nteko rusange y'umujyi wa Kigali yahuje inzego zibanze kugera ku rwego rw'umujyi mu mpera z'ukwezi gushize. Harabahagarariye abaturage mu karere ka Gasabo bagaragaje ko bimwe muri ibyo bice byicyugarijwe n'ikibazo cyo kutagira amazi meza. Bwana Samuel Nzamwita, umukuru w'umudugudu wa Byimana mu murenge wa Jari mu mujyi wa Kigali, agaragaza ko iki kibazo gihangayikishije cyane mu tugari twa Nyakabungo, Buhiza n'ahandi. Kuri uyu mukuru w'umudugudu agasanga hari bisa n'ibidasanzwe mu mujyi wa Kigali.
Mu murenge wa Jari turacyafite ikibazo cy'amazi meza mu tugari tumwe na tumwe, kuko hari utugari dufite tudafite amazi na mba. Aho abaturage bakivoma ahantu utuzi tureka. Biraba bajya kubona umuturage wandi Kigali akijya gushaka utuzi twa Leta ahantu ngo abari twagoma. Hari utugari dufite cyane cyane tudafite ivomo na rimwe.
Ijwi rya Amerika rimaze kumva icyafatwa nk'intabaza y'uyu mukuru w'umudugudu, twanyarukiye mu bice bivugwamo iki kibazo cy'abagihanganye no kubona amazi mu mujyi wa Kigali. Muri Jari hari aho bigoye ko watambuka nka metero 500 utarabona abantu bikoreye ibido z'amazi cyangwa se n'abandi bagenda banyuranyuranamo bagiye kuvoma, kandi bisaba gukora ingendo. Ubundi wagera ku mavomo ukasanga imirongo miremire y'abakeneye amazi. Uyu musaza wo muri Nyakabungo yasobanuriye Ijwi rya Amerika ko iki kibazo cyo kutagira amazi kibabereye ingora bahizi.
Kibazo cy'amazi gikomeye ku rwego rukomeye hejuru hariya cyane cyane nk'igihe cy'impeshyi biragoye kubona amazi. Turifuza yuko Leta yadukorera ibishoboka bakaduha amazi hariya haruguru. Utumye nk'umwana agiye kuzana amazi amara nk'amasaha abiri mu nzira atarayageza mu rugo. Cyane cyane nk'iyo batumye abanyeshuri hari n'igihe bakererwa kubera kurwanira aho bayavoma mu bishanga.
Ibivugwa n'uyu musaza akabihurizaho n'uyu mugore ku ngingo yo kubura amazi mu mujyi wa Kigali.
Inaha nta mazi dufite. Twavomaga mu rongozi tugize umugisha yangaya araza twebwe duturiye ahangaha. Ariko ku karenge hose nta mazi ahari. Nk'abanyeshuri bajya kwiga n'uruge. Kuzajya kwiga ajya kwiga avuye kuvoma mu gitondo. Numva byoroshye.
Agira icyo asubiza kuri iki kibazo Bwana Mirari Mpabwa n'amaguru umuyobozi w'umujyi wa Kigali wungirije ushinzwe iterambere ry'umujyi n'imiturire, yemeza ko agereranije no mu myaka yashize ubu mu mujyi wa Kigali hari impinduka zigaragara mu kugira amazi. Bwana Mpabwa n'amaguru akavuga ko ibice bikigaragaramo icyuho bagiye kubyitaho.
Mu mujyi wa Kigali imiyoboro y'amazi yarongerewe ku buryo ibice bimwe na bimwe by'umujyi byajyaga bisarangawa hagashira iminsi. Ubu ngubu bisigaye bibona amazi mu buryo buhoraho cyangwa se iminsi yo gusaranganya yaragabanutse. Ibi rero nabyo kuri Jari specifically timu yacu yo muri infrastructure iraza kwasesinga irebe bitewe n'uko abaturage batuye baho, cyane cyane ko Jari ari igice kimwe mu bice dufite by'imisozi biraza gukurikiranwa.
Intego ya Leta y'u Rwanda muri gahunda guverinoma y'imyaka 7 izarangira ibikorwa remezo byarakwiriye hirya no hino mu gihugu. Uku niko Bwana Jean-Marie Vianney Gatabazi, minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu, aherutse gusubiza Ijwi rya Amerika.
Amazi azabageze ku baturage bose mu mwaka wa 2024 ku buryo buri wese azajya avoma atarenze metero 500. Ibyo ni byizazamura noneho ibyishimo by'abaturage bo mu cyaro, kuko abaturage bo mu cyaro ikintu bakeneye cyane cyane ni imihanda ibafasha kujyana imyaka yabo ku isoko, ni imihanda ibafasha kujya guhaha, ariko cyane cyane amashanyarazi n'amazi barabishaka, ariko birateganyijwe bashonje bahisha.
Imibare y'ikigo cy'igihugu gishinzwe isuku n'isukura mu Rwanda WASAC cyashyize ahabona mu mwaka ushize w'2021 igaragaza ko mu mujyi wa Kigali amazi meza ashobora kugera ku bawutuye ku kigero cya 87%. Ikigo WASAC kikavuga ko mu gihugu hose mu 2021 abagerwagaho n'amazi bari ku mpuzandengo ya 76%. Ikigo WASAC kigasobanura ko mu mujyi wa Kigali hari abashoboraga kuvoma amazi mu ntera ya metero 200, naho mu byaro mu ntera ya metero 5. Ibine nabyo bikubiye muri gahunda ya guverinoma y'imyaka 7 ko bizaba bishoboka 100 kurindi mu mwaka w'2024. Echo bagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali.
Aha niho dusoreje aya makuru hamwe na Mukubiya ya Baro wafashije kuyabagezaho. Tubifurije umunsi mwiza, dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani w'uyu munsi: inzu y'umwana igususurutsa utayirimo. Bisobanuye ko iyo abana bishimye n'ababyeyi baranezerwa. Nimwibuke Nyakayonga ka Musare na Sekarama ka Mpumba bagira bati: ukwibyara gutera ababyeyi neza. Ngaho murangize icyumweru neza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.